Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwabonye bucya, ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Burundi bamwe mu bakundana bahuje igitsina bafite ubwoba ku buzima bwabo nyuma yaho President Evariste Ndayishimiye asabiye Abarundi kwirinda icyo yise ivunwe ry'abashaka kubakana basangiye ibitsina.
N'ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere.
Uyu ni umushingwamanza cyangwa se avoka w'Umurundi Maître Gustave Niyonzima. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abatavuga rumwe na President Felix Tshisekedi barahamagarira rubanda kumurwanya. Muri Irani, abantu barenga ijana baraye baguye mu gitero leta yise cy'iterabwoba, naho imikino ya nyuma y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru ishigaje iminsi mike, turabagezaho ibigwi by'amakipe yo mu matsinda A na B. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Irani. Abantu barenga ijana baraye baguye mu cyo leta yise igitero cy'iterabwoba hafi y'imva ya General Qasem Soleimani wishwe na drone y'Abanyamerika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Eugene Mukankusi arabaye inkuru.
Ibisasu bibiri byaturikiye mu muhango waho Soleimani ashyinguye, abayobozi ba Irani babyamaganira ku mitwe ikoresha iterabwoba itasobanuwe. Televiziyo ya Iran yavuze ko igisasu cya mbere cyaturitse kigakurikirwa n'ikindi nyuma y'iminota 15, ubwo imbaga y'abantu yari iteranye ku nshuro ya kane mu muhango ubera ku irimbi ryaho Soleimani ashyinguye mu mujyi wa Kerman mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yamaganye icyo yise urugomo rushingiye ku rwango rwakorewe ikiremwa muntu. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khomeini yumvikanishije ibijyanye no kwihorera kuri bombe ebyiri zamennye amaraso. Mu itangazo nk'uko itangazamakuru rya leta ribivuga, yageze ati: abagome b'abanyarugomo bagomba gusenywa guhera ubu. Nta gushidikanya ko hazaba igisubizo kitababarira. Ibihugu byinshi birimo Burusiya na Turukiya byamaganye ibyo bitero, kandi umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye ko abagize uruhare muri ibyo bitero bazabibazwa imbere y'ubutabera. Minisitiri w'ubuzima wa Irani Bahram Ainolahi yabwiye televiziyo ya leta ko abapfuye ari 95, mbere havugwaga 103. Yanavuze ko abandi 211 bakomeretse. Niwo mubare munini w'abantu bahitanwe n'ibitero mu mateka ya Repubulika ya Kisilamu, igihugu cyahuye n'ibitero nk'ibi mu bihe byahise by'imitwe itandukanye harimo n'uwa leta ya Kisilamu. Irani mu bihe byahise yamaganiye Isirayeli ho ibitero byagabwe ku bantu n'ahantu hafi y'imipaka yayo. Isirayeli ntiyigeze ibyemeza cyangwa ngo ibihakane. Cyakora nta kimenyetso na kimwe cyerekana uruhare rw'igihugu cy'amahanga muri ibi bisasu byaturitse ku irimbi. Umutegetsi utashatse ko amajwi yatangazwa yabwiye ibiro ntaramakuru bya Irani Irina ko ibisasu bibiri byatezwe ku muhanda werekeza ku irimbi rya Kerman's Martyrs byaturikijwe hifashishijwe telekomande.
Naho muri Nigeria, abajihadiste bishe abantu byibura 15 kubunani hafi y'umujyi wa Chibok muri leta ya Borno mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Eugene Mukankusi arakomeza.
Abaturage batatu babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP dukesha iyi nkuru ko kuri uyu wa gatatu abarwanyi bari ku makamyo basaga n'abari bafite imbunda kandi bari ku mapikipiki bigabije imidugudu ya Gatamarwa na Tsiha ku wa mbere. Ababyiboneye bavuze ko abagabye igitero bishe abaturage kandi bagatwika amazu nyuma yo gusahura ibiribwa. Umutwe uri inyuma y'ibyo bitero wari utarasobanuka neza, ariko wa Boko Haram na mukeba wawo wa Islamic State West Africa Province ISWAP mu magambo ahinnye yombi igaba ibitero muri ako karere. Itangazo ry'umuyobozi w'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu muri ONU Volker Turk ryavuze ko asaba abayobozi kwihutira gukora iperereza ku byabaye mu buryo bucukumbuye kandi bwigenga hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, kandi bakageza babikoze imbere y'amategeko mu butabera buboneye. Uwo muyobozi yanavuze ko Nigeria yanatera intambwe zifatika mu kumenya umuzi w'ikibazo no kurandura urugomo.
Muri Sierra Leone, ubushinjacyaha burarega abantu 12 icyaha cyo kugambanira igihugu kubera uruhare bakekwaho mu cyo guverinoma yise kudeta yaburiyemo ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 gushize. Eugene Mukankusi.
Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko umwe muri abo bashinjwa ari Amadou Koita. Guverinoma yavuze ko ari mu bateguye kudeta. Koita yari umusoda akaba n'umwe mu barindaga Ernest Bai Koroma wahoze ari perezida. Koita yakurikiranwaga n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga aho yanengaga guverinoma ya perezida uri hubu Julius Maada Bio. Amadou Koita yatawe muri yombi ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 kandi n'umwe mu bantu 85 bafashwe mu bifitanye isano n'ibikorwa byo kwa 26 ukwezi kwa 12. Abandi 12 bashinjwa barimo wahoze ari umwofisiye mu gipolisi bagejejweho ibirego birimo ubugambanyi, guhishira ubugambanyi, gucumbikira, gufasha no gushishikariza umwanzi gukora icyaha. Muri abo 11 bagejejwe imbere y'umucamanza mu murwa mukuru Freetown. Ibirego by'umwe byacumbitswe biturutse ku burwayi nk'uko byavuzwe mu itangazo ryanasobanuye ko bose bafite ababunganira mu mategeko.
Eugene Mukankusi, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Mu Burundi bamwe mu bakundana bahuje igitsina bafite ubwoba ku buzima bwabo bushobora guhungabana ni nyuma yaho President Evariste Ndayishimiye avugiye mu ruhame ko bene aba bantu abaturage bakwiye kubatera amabuye. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Amashirahamwe Muco hamwe na Humure namwe muyahanira inyungu z'abahuzi ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati "Jewe rero mpisemwo kwandika." Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose baba ababana canke bahuza ibitsina babisangije. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ibyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no biraduteye ubwoba twese. Uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru ubwoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwa je ayo majambo kuzira icyo umuntu atakoze ahubwo akazira icyari turagowe turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije mugenzi we nawe yunze muri iryo ati novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Association yacu nyene twabyakiriye nabi cyane itegeko rifunga abahuzi ibitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi yatubwiye ati uraziga mugenzi ubu ntaco noshobora kubivuga ko nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuzi ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayashekereje ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa gutegwa amabuye.
Iki ni iki kibazo mu Burundi jere ko bwangiye ngo mba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajyana kuri stade bakabatera amabuye.
Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko.
Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere ashobora gutoga umunsi wari we wese akicwa. Kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba huro yindi ubona umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu akaba umuvyeyi wa bose ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati na nakameze uko akicigwa ubusa. Ni ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu kigafatirwa mbere n'ibihano
userukira uburundi mu gihugu c'ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ambassadeur Terrance Nairaja yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare yahavuye aduhakanira ko bitagikunze mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp yatubwiye ko kubera yamaze gushira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga mu itangazo giwe kuri uyu wa kabiri ijwi rya Amerika rifitiye kopi ambassadeur Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu yanditse ati ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikogwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu vya Buraya no mu bafasha Burundi ko bugendera ku mategeko kw'icyo caco kwicisha amabuye butogikora ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpana vyaha. Yamara abonyene bafasha Burundi umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye
barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko ababana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhise mwiki tembise ni imana ushaka gutora shetani naca cha muri ibyo bihugu abeyo baraherayo.
Iyo ambassadeur Terrance Nairaja atwemerera kuduha ijwi twari kumubaza igituma atari biro vy'umukuru w'igihugu vyavuguruje ivyashikirijwe na kizigenza w'u Burundi canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire canke naho ko yoba yabishikirije kugatwe kiwe uko biri kose Maître Janvier Bigirimana atware ishyirahamwe Turonora Page rihani agateka kazi na muntu abona ko nico gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpana vyaha. Ligiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza kugira gateka kerekeye ibanga ry'ivyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahoze bitsina babisangiye cyeclavier n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibemera ko President Félix Tshisekedi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 20 y'ukwezi gushize. Barahamagarira abaturage guhagurukira rimwe bakamurwanya. Ni inkuru ya Jimmy Shukurande Bakomera uri Igoma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru.
Aba banyapolitike barimo Moise Katumbi Chapwe umuyobozi w'ishyaka Ensemble pour la République na bwana Martin Fayulu w'ishyaka SD bose bari abakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora arangiye yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje ku banyekongo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe wari ku mwanya wa kabiri mu majwi y'ibanze yavuze ko n'ishyaka rye n'abamushyigikiye bose batemera ibyavuye mu matora y'ubushize.
Depuis le braquage électoral du 20 décembre
ubujura bwakozwe mu matora y'ubushize twese bwadukozeho cyane kandi ibi nibyahanini twebwe tutemera na gato. Nshuti bavandimwe, ibi bigaragaza ko byari byarateguwe cyane na Tshisekedi ubwo yari ku butegetsi yewe mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora bitangira. Abanyekongo baricwa mu burasirazuba naho Tshisekedi we yararajijwe inshinga no kwiba amajwi afatanyije na bwana Denis Kadima. Ntabwo njyewe n'ishyaka ryanjye twakwe meri biri kuba muri iki gihugu ntituzemerera umuntu utaratowe n'abaturage ko yafata ubutegetsi tena. Uyu mugabo kandi yeruye ko kuba komisiyo y'amatora muri Kongo CENI yaratangaje by'agateganyo insinzi ya Félix Tshisekedi bisobanura ubujura bukabije butagomba kwihanganirwa n'abanyekongo bose. Aha bwana Katumbi yamagarira abanyekongo bose kwanga itorwa rya Tshisekedi ahubwo guhagurukira icyarimwe mu bice byose bigize igihugu kurwanya icyo yise gushyira igihugu mu kaga.
Mes chers compatriotes, nous ne pourrons jamais bâtir un pays.
Inshuti zanjye bavandimwe, ntabwo dushobora kubakisha igihugu cyacu ku binyoma no kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage. Muri Kongo nta hantu tudashobora gutora ngo abo dutoya baribo batuyobora. Ibyo bintu uretse muri Kongo nta handi wabibona mu gihugu gishingiye ku mahame ya demokarasi. Oya rwose, ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu rero bavandimwe tugomba kwirwanaho uko dushoboye cyane, twese tugashyira abayobozi twatoye mu myanya yabo. Asoze ijambo rye ryafashe hafi iminota icumi, Moise Katumbi Chapwe yavuze ku mugaragaro ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo Tshisekedi atongera kuyobora Congo. Nyuma y'iminota mike Katumbi atangaje ibyo, undi munyapolitike Martin Fayulu Madidi nawe yasoye ubutumwa bwamagana ibyavuye mu matora. Mu ijwi rikakaye uyu munyapolitike yakoresheje iringara agira ati:
"Mission électorale na Monsieur Kadima."
Komisiyo y'amatora Seni iyobowe na Bwana Kadima bakoze ibidakwiye mu matora ashize. Muribuka muri 2018 bahaye Tshisekedi ubutegetsi kandi ataratowe n'abaturage. Njyewe ibyo narabyireberaga cyane rwose, kuko namwe murabizi neza ko nari natsinze amatora ku rwego rwo hejuru. Tshisekedi akijya ku butegetsi yahise yica ibintu, igihugu cyose yaragifasha giterera mu manga kure cyane, aho kugira kivemo bizasaba impinduka ku nzego zose. Ibi ntabwo biteze gushyira vuba igihe Tshisekedi akiri ku butegetsi, n'ukuri manda ye yatubereye imfabusa. Martin Fayulu wabaye umukandida mu matora yo muri 2018 yakomeje anenga ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi abushinja guhonyora uburenganzira bw'abaturage. Mu magambo ye yongeyeho agira ati: "Tshisekedi ntabwo yatowe n'abaturage ba Congo, ibyo mweze murabizi. None nitudahaguruka ngo tumurwanye, igihugu cyacu kiraguye. Muhaguruke turwanye Tshisekedi wamunze igihugu cyacu na za ruswa mu bigo byose bya leta." Usibye abanyapolitike bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ubuyobozi bw'umutwe w'inyeshyamba za M23 bwatangaje ko budashobora kwemera na gato ko Perezida Felix Tshisekedi yongera kuyobora Kongo n'imyaka itanu, kuko buvuga ko ntacyo amariye abanyagihugu. Uyu mutwe wongeye gutangaza ko witeguye gufatanya na Bwana Corneille Nanga wahoze ayobora komisiyo y'amatora Seni, hamwe n'umutwe wa politiki Alliance Fleuve Congo, kurwanya Tshisekedi mu nzira zose zishoboka, yewe no guhirika ubutegetsi bwe nibiba ngombwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko Mugeseni ikomeje gutsimbarara ku byemezo byayo bazajya mu myigaragambyo izabera icyarimwe mu gihugu hose mu rwego rwo kwanga ibyavuye mu matora. Hagati aho, leta ya Kongo yari yatangaje ko abatemera ibyavuye mu matora bose bagomba kwandikira inzego za leta zirimo n'urukiko rw'ikirenga, ari narwo rufata umwanzuro wa nyuma ku mpaka z'amatora. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Umwaka w'ibihumbi 2023 wahitanye bamwe mu birangirire byo ku isi mu nzego zinyuranye, barimo Yevgeny Prigozhin, yari umukuru w'umutwe w'abacanshuro b'Abarusiya wa Wagner, yari mu bikomerezwa n'abavugaga rikumvikana. Muri izi ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024, Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru igaruka ku rutonde rwa bamwe mu bantu bari ibihangange batabashije rero kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu Ijwi rya Temistocle Mutijima.
Bwana Prigozhin yazamutse mu ntera mu buryo budasanzwe, kuva ku kuba umucuruzi w'amafunguro kugera ku gutsindira amasoko ashyushye mu biro by'umukuru w'igihugu Kremlin no kuyobora igisirikare gikomeye cy'abacanshuro. Ariko ibyo byose byarangiye giturumbuka ubwo mu kwezi kwa munani kwa 2023 indege ye bwite yarimo we n'abandi bantu yasandariraga mu kirere cy'Uburusiya mu buryo bw'amayobera. Ingabo zo mu itsinda rya Wagner zagiye zigeza Uburusiya ku nsinzi zidasanzwe mu ntambara karundura bwashoje kuri Ukraine, izo zirimo no kwigarurira umujyi wa Bakhmut. Ariko ubushyamirane yagiranye n'abategetsi b'igisirikare cy'Uburusiya nyuma bwaje gusandara bujya hanze. Aho niho Prigozhin yahise atangiza umutwe w'inyeshyamba utararambye, ikibazo cya mbere gikomeye ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin bwari buhuye nacyo. Uko kwigomeka kwaje guhagarara ndetse ubwumvikane bugerwaho mu gihe kitageze ku masaha 24. Icyakora nyuma y'amezi abiri gusa, Prigozhin yiyongereye ku rutonde rw'abagerageje guhangara ubutegetsi bwa Kremlin bagapfa marabira. Ikindi gihangange muri politiki cyatabarutse muri uyu mwaka urangiye ni Madamu Rosalynn Carter, umufasha wahoze ari Perezida wa Amerika Jimmy Carter, watabarutse mu kwezi kwa 11 afite imyaka 96 y'amavuko. Madamu Carter yari umujyanama wa hafi cyane w'umugabo we mu gihe cya manda imwe yategetse, na nyuma yaho akomeza kumubera umujyanama mu myaka 40 bamaranye mu bikorwa by'ubugiraneza ku isi. Ikindi gikomerezwa muri politiki kitashoboye kurenga 2023 ni Pervez Musharraf, wahoze ari Perezida wa Pakistani. Uyu mujenerali wafashe ubutegetsi binyuze mu ihirikwa ry'ubutegetsi ritashesha amaraso, nyuma akaza gufasha mu rugamba Amerika yari ihanganyemo n'abatalibani muri Afghanistani, yatabarutse mu kwa kabiri kwa 2023 ku myaka 79 y'amavuko. Mu bindi bihangange muri politiki bitabashije kwambuka 2023 kandi harimo na Henry Kissinger, wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wubatse izina rikomeye muri diplomasi ku ruhando rw'isi. Uyu mukambwe wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe Nobel yatabarutse mu kwa 11 ku myaka 100 y'amavuko. Silvio Berlusconi wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani wamaze w'igihe kirekire mu mateka y'icyo gihugu nawe ni ikindi gikomerezwa muri politiki mpuzamahanga kitashoboye kwambuka ikiraro gihuza umwaka wa 2023 n'uwa 2024. Uyu mukambwe wari n'umushoramari mu by'itangazamakuru akaba n'umugwizatunga ukomeye yatabarutse mu kwa gatandatu ku myaka 86 y'amavuko. Uretse muri politiki kandi 2023 yisasiye byinshi mu bihangange muri siporo, umuziki n'imyidagaduro. Abo barimo nk'umuhanzi rurangiranwa Tina Turner wamenyekanye cyane ku ruhando rw'isi. Uyu yamamaye cyane mu ndirimbo zakunzwe cyane nka What's Love Got to Do with It n'izindi zagacishijeho kuva mu myaka ya za 60, 70 na za 80. Yatabarutse mu kwa gatanu ku myaka 83 y'amavuko. Mu bahanzi rurangiranwa batabashije kwambukiranya 2023 ngo binjire muri 2024 twatangiye kandi harimo Abanyafurika y'Epfo, Zahara wamenyekanye mu ndirimbo nka Roriwe ndetse na Mbonge n'Ingema, umwanditsi wa filimi yamamaye cyane yitwa Sarafina. Aba bombi batabarutse 2023 irimo irangira mu kwa 12. Mu mikino naho haba mu mupira w'amaguru no mu zindi siporo, 2023 yisasiye ibihangange bitabarika. Abo barimo nka Bobby Charlton ufatwa nk'umwe mu bakinnyi b'ibihe byose Ubwongereza bwagize. Uyu mukambwe wari mu ikipe y'Ubwongereza yatwaye igikombe cy'isi cyo mu 1966 yatabarutse mu kwa 10 afite imyaka 86 y'amavuko. Mu bahanga mu buvuzi naho 2023 ntiyatanzwe. Mu buyu mwaka usize wisasiye harimo na Wuzuniyu, umushinwa uri ku ruhembe mwishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zigamije ko nta murwayi wa COVID-19 wongera kugaragara mu Bushinwa. Izo ngamba zizwiho kuba zarafungiranye amamiliyoni menshi y'abantu mu ngo, zihagarika urujya n'uruza mu mijyi nka yose y'igihugu. Umuhanga mu bumenyi bw'indwara z'ibyorezo Wuzuniyu yatabarutse mu kwa 10 kwa 2023. Urutonde ni rurerure ariko reka duhinire aha. Tubifuriza mwese gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka no kuzawusoza amahoro. Muzawurye ntuzabarye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru CAN 2023 izatangira ku itariki ya 13 y'uku kwezi muri Côte d'Ivoire. Izaba irimo amakipe y'ibihugu 28 azakinira mu mijyi 5. Ijwi rya Amerika irabagezaho ibigwi n'amateka yabyo. Ni ubwa kabiri Côte d'Ivoire yakiriye CAN, ubwa mbere byari mu 1984. Umunyamakuru w'imikino mu Rwanda Annette Mugabo azaba akurikira iyo mikino, araduha ishusho y'ayo makipe.
Uyu munsi turagaruka ku itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu bine aribyo Cote d'Ivoire, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau na Nigeria. Imikino yo muri iri tsinda rya mbere izakinirwa kuri stade yitwa Alassane Ouattara, iherereye mu mujyi mukuru w'ubucuruzi Abidjan. Iyi ni nayo stade izakira umukino wa mbere n'uwa nyuma w'irushanwa uteganyijwe tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Igihugu cya Cote d'Ivoire kizakirira irushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka 40 kuko cyaherukaga kuryakira mu 1984, kimaze gutwara iki gikombe kabiri mu 1992 no mu 2015. Mu bakinnyi ba Cote d'Ivoire tuzahanga amaso harimo Sekou Fofana wa El Nassri yo muri Arabia Saudite, Ivan Dinka ukinira ikipe ya AS Roma mu Butaliyani, Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage na Karim Konate ukinira Salzburg yo muri Autriche. Cote d'Ivoire imaze kwitabira imikino y'igikombe cy'Afurika inshuro 25. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda rya mbere ni Nigeria yatwaye igikombe cy'Afurika inshuro 3. Mu bakinnyi bayo b'ingenzi twavugamo rutahizamu Victor Osimhen ukinira ikipe ya Napoli mu Butaliyani, uheruka no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afurika mu bihembo bitangwa na CAF. Harimo Kelechi Iheanacho ukinira ikipe ya Leicester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Sadiki Umar ukinira ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne, Ademola Lukman ukinira ikipe ya Atalanta FC, Samuel Chukwueze ukinira ikipe ya AC Milan zose zo mu gihugu cy'Ubutaliyani, na Victor Boniface ukinira ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Nigeria iheruka kwegukana igikombe cy'Afurika muri 2013 ndetse imaze gukina igikombe cy'Afurika inshuro 20. Ikindi gihugu ni Guinea-Bissau izaba yitabiriye igikombe cya Afrika ku nshuro yayo ya gatanu mu mateka. Intego y'umutoza Bacio Kandei izaba ari ukurenga amatsinda nyuma yo gufasha igihugu cye kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cya Afrika muri 2017 bwa mbere mu mateka. Igihugu cya kane dusanga mu itsinda rya mbere ni Guinea-Equatorial, bimaze kwitabirira irushanwa ku nshuro ya kane. Umwanya mwiza iki gihugu cyagize ni umwanya wa gatatu mu 2015. Naho muri 2012 na 2021 icyo gihugu cyageze muri kimwe cya kane kirangiza. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rw'ikipe harimo Emilio uzaba akinnye igikombe cya Afrika ku nshuro ya gatanu. Uyu kandi nubwo atari kapiteni w'iyi kipe azwiho ubuhanga bwo gutsinda, dore ko no mu mikino itanu iheruka amaze gukinira ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego bine. Undi ni Jose Makini ukinira Monza yo mu Butaliyani. Ntitwakwibagirwa kandi umunyezamu Jesus Owun wabaye umukinnyi mwiza mu gikombe cya Afrika cya 2021 mu gihugu cya Cameroon. Umukinnyi ufungura irushanwa ry'igikombe cya Afrika uyu mwaka uzahuza Cote d'Ivoire mu rugo yakira Guinea-Bissau tariki ya 13 z'uku kwezi turimo kuri Stade Alassane Ouattara yakira abantu 60,000. Aneti Mugabo, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti rero twari turi kumwe aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba n'ikiganiro murisanga guhera saa kumi. Ntimuze gucikwa. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.